Murachumva radio ijwi rya America ivugira muri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza se amakuru mugiye kuyagezwaho na Thomas Kamirindi. Mbanze mbibutse ko mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104.3 ku mirongo migufi kandi aho muri hose metero 19 na metero 22 kugera saa 2 y'ijoro ndetse no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com naho mukurikire aya makuru. Dore ingingo zayo z'ingenzi. Abarundi barenga 20 bafashwe na polisi ya Kenya bava muri Uganda bafungiye ku mupaka.
Nta cyaha na kimwe dufise wanashima aha ku ikambi y'abapolisi turi muri Maraba police station. Nta cyaha na kimwe bigeze batubona ko ntibanatahura n'ingene twasubiye inyuma kandi twari twamaze kurunkuruza uko kubandanya gushika Nairobi.
Uyu rero ni umwe muri abo barundi bafungiye ku mupaka wa Uganda na Kenya. Aya makuru kandi ni ingorane z'ikawa mu Burundi n'umuceri mu Bugarama. Nkuko rero narimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, abarundi n'abarundikazi bose hamwe 26 bamaze icyumweru bafungiye ku mupaka wa Uganda na Kenya. Polisi ya Kenya yabangiye kwinjira muri Kenya ivuga ko ibakeka mababa. Ni inkuru ya Elojo Irika neza.
Abo barundi n'abarundi kazi bahagaritswe mu ijoro ryo kwa gatatu windwi heze nkuko bamwe bavyiganije ujya Amerika nubwo bisanze mu modoka rimwe ntibari bahagurikiye rimwe Bujumbura. Bagiye guhura bageze Kampala mu Buganda inyuma yo guhindurirwa imiduga barimwo. Basubijwe inyuma bamaze kugera ku butaka bwa Kenya barenganye gato mupaka wahitwa Maraba ku rugabano rw'Ubuganda na Kenya. Bamaze kugira nk'ibirometero 2 baca basubizwa ku butaka bw'Ubuganda aho n'ubu bafungiwe icamaso. Igipolisi cya Kenya gisigura ko cyabiketse kubera bariko bagira hamwe bari mu mugwi munini kandi baturutse hamwe. Ariko umurundi ari mu bafashwe yavuganye n'ijwi rya Amerika kuri telefone asanga ifatwa ryabo ritagira ifatiro.
Nta cyaha na kimwe dufise wanashima aha ku ikambi y'abapolisi turi muri Maraba police station. Nta cyaha na kimwe bigeze batubona ko ntibanatahura n'ingene twasubiye inyuma kandi twari twamaze kurunkuruza uko kubandanya gushika Nairobi. Nk'abanyagihugu bavuka mu Burundi, Burundi nabwo bukaba ari igihugu kimwe mu bihugu bigize EAC, nibaraye batworohereze nk'abandi kuko abatanzania bararengana, abanyarwanda bararengana, abakongomani bo baca bahereza visa bakariha amahera bakarengana, abo bandi bose bararengana. None kubera iki Burundi twe tutorengana? Jureye dusaba ati nka leta y'u Burundi nituvugire kugira ngo natwe abarundi tuze turatembera muri EAC twidegembya nk'abandi. Tugasaba leta rero ko tuvugira kugira ngo kuko umupaka turiko kugira ngo bashobore kuba boturekura twibandanirize ingendo.
Eka na John Ginkuru nziza twashyira hamwe Burundian International niko abibona.
Nakamara amazi bwambe tubifata nk'aho ari akarenganyo kubuza umuntu uburenganzira bwiwe kubera amategeko aremera ku munsi kw'ijina ka 18 ashobora kugenda ahashaka kuba ahashaka nuko ridashaka mu gihe atarika akora nabi. Kuba buza kwinjira muri Kenya nakarenganyo, nta yindi siguro nakarenganyo kandi katagira izina muri EAC usobanye n'amategeko. Uruja n'uruza rw'abantu n'ibidandazwa nta kibazo na kimwe. Ni ukuvuga tureke no muri EAC no muri Europe turajyayo.
Ababujijwe gukomeza urugendo baje Nairobi banemeza ko aho bafungiwe imibereho yabo atari myiza na gato.
Ubu rero kuva ico gihe turaho hama ingene dufashwe, yego igipolisi cyo mu Buganda cyaradufashe neza nyine baraduhinze nyine turimwo turashika nyine baratwereka inzu tubamwo hama kanatugaburira. Umugabo ni rimwe ku munsi nk'ubu twaheruka ejo isaha 9 ubu nyine kuri uno mwanya turiko turavugana niho bagomba kutuzanira ibyo kurya dufungura. Nuko uvuga naho nyine barazana nyine rumba trapfa kugira nyine urumba gufata inzoka nyine cyubyumba nk'umurundi.
Kuba kane bindi guheze igipolisi cya Tanzania cyatangaje ko cyatanye mu mitwe n'imisoro 6 yitwaje inkoho i Dar es Salaam ku mugwa mukuru w'ico gihugu. Akaba hafuye mu Burundi umwe aturuka mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Igipolisi cyemeje ko bari bafise umugambi wo kwiba mu mabanki. Bukeye bwaho yindi misoro 3 irimo abarundi 2 nayo nyene yatawe muri yompi ifise ibirwanisho. Harabibaza kwibuzwa ry'aba barundi kwinjira muri Kenya ryo bari fitanye isano n'ivyabereye Tanzania. ariko umukuru wa Burundian International urabona ko urwo rwitwazo rutobarufasha
umuntu ntagira bwoko umuntu ntagira idini bajya nabonye igiti cyabo sinabarundi bitwa bonumunye umusumo zindi gwe numusumo ntabakirwa no mu Burundi muca makerenje no vuga nti nta sano ufitani canke majonzi kuko twebwe no muri migasi natwicyo bababuriza kwinjira mugaho twe tukatuti namba bica ni sano amategeko nakore n'abantu bashabuza abandi kwinjira uko byikwa kose uko cyakwiye kugirwa igiti cyo ntago gufatanya ibintu
mukurindira ku kibazo cy'abarundi n'abarundi kazi gitora rw'umuti ubigi police cha Kenya gifatikanije n'icyo Buganda bivuga ko ari kwaronderwa umuduga wo kubajana ku buserukizi bw'u Burundi Kampala mu Buganda imbere yuko basubizwa iyo baje bava abarundi binjira muri Kenya bafashe inzira y'ibarabara injoro zitari nke barakunda guhagarikwa ariko ambasade y'u Burundi Nairobi n'amashyirahamwe yigenga barabijamo bakarenganurwa n'ubu ambasade yo hemi barampama serukira Burundi muri Kenya yabwije ujya America kuri telefone kwiki kibazo kiko kirirwa ku mpande za Kenya n'u Buganda Buganda barampama kizeza ko kino kibazo naco nyene kigiye gutorerwa umuti vuba eroje uri kaneza Nairobi ujya America
Tuje mu Burundi aho 30% by'ibiti by'ikawa bishaje ntibyera neza rero ariko ibikorwa byo kubisimbura kubihindura byaratangiye hose mu gihugu umunyamakuru w'ijwi rya America Fidelite ishatse aratubwira uko bimeze mu ntara zo mu buraruko zihingwamo cyane ikawa
Imivyaro y'ikawa irenga miliyoni 9 ikwirakwiragizwa mu gihugu cyose cy'u Burundi kugira isubirire ibiti by'ikawa bishaje imivyaro imiliyoni 5 izotangwa mu ntara zo hagati nka Gitega na Karuzi n'izongura ruko rw'u Burundi nka Muyinga Ngozi na Kayanza isekeza ryo kwiragiza iyo mivyaro yiko yitunganywa mu ntara zose byatanguranye n'iyindwi turimwo ikazoyisozera Turimi komine ya Gahombo zone nzewe ahuguri bicese ibikorwa byo gutanga imivyaro mishasha y'ikawa mu ntara ya Kayanza aho rero muri yo ntara hatanzwe imivyaro 64 264 umuhanuzi wa amatara jejwe ibyo butunzi amenyesha ko intumbero bafise ari ukugwiza umwimbo bakanibona Silva
mu mwaka weze twarose ikawa yabaye ya mbere isoko mboza makungu ariko iyo kawa basanze ari kawa nkeye byumvikana yuko rero mu gihe twaronka ikawa ishobora guhiganwa ku isoko mboza makungu ikawa nyinshi turonka amafaranga y'agaciro Messi
mu mwaka uheze 2017 ikawa yo mu karere ka Kayanza niyo yabaye ya mbere ku isoko mboza makungu byabaye mu kwezi kw'icumi mu gisagara cha Boston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe byari bimaze kugaragara ko bamwe bandimye ibikawa basigaye bayirandura bakayisubiriza ibitego mbumbarugo Uyo muhanuzi wa matari arahumuriza abanyagihugu ko iyo mivyaro mishasha yagiye kuronka itandukanye n'ikawa bahora barima.
Hari hibonekeje abantu bari batangwe kuza bararandura ikawa kubera hamukayana dusanzwe dufise abenegihugu benshi n'isindi mwantoyi. Byumvikana yuko hakenewe ikawa ishobora kubana n'ibindi bitegwa mbumbarugo. Ikawa hageze ko yimbuka ikimbuka n'ibitegwa mbumbarugo bikahaba. Twagomba rero kubasaba uwo mugenzo mu kurandura ikawa. Nukuri uhagarare
mu gihugu cyose cy'u Burundi ingo zirima ikawa n'ibihumbi 130 muri n'impuzo amashira hamwe yari n'ibikawa Senaka urimo wisangi icegera cy'ururongoye binyogoto Anselme yibukije ari n'ibikawa mu ntara ya Kayanza akamaro kayo
ni wabataka ufise n'ivyo urimo uzobibarira mu isoko mugabo ufise ikawa uzobirya ikawa nayiguha impuzo n'ibindi byankenerwa n'umwana yi Nago maronda babwira ikawa ni nk'inka y'ifirizone kugira uyikuremwe amafaranga menshi ubanza kuyuhira ukayifumbira ikizungu n'ifumbira y'ikirundu kayitaho mu bikorwa byose baba bariye nagomba ndababwire umukenyezi nyawe yari myikawa ntasabisindiriye umugabo ntasabisujipe umugabo
ariko aracariho ubudasa hagati y'igitigiri cy'imivyaro iri kuyatangwa hamwe n'ibiti by'ikawa zikeneye gusubirizwa hisunzwe ibiharuro biva muri Senake umurima w'isangi imivyaro iri kuyatangwa ingana imiliyoni 9 mu gihe ibiti by'ikawa bishaje bingana imiliyoni 30 naho biruko ivyo biharuro nyene byerekana ko 90% by'amafaranga y'agaciro yinjira mu Burundi ava mu mwimbo w'ikawa ishogwa hanze Nakarero umwaka uheze wa 2017 hinjiye mu gihugu imiliyari 58 ku matoni ibihumbi 18 yashowe akaba hitezwe rero muri uyu mwaka amafaranga arengayo kuko uyu mwaka wa 2018 hasaruwe umwimbo ungana matoni 22 kuri komine Gahombo mu ntara ya Kayanza Fidelite Shatse ijuru rya Amerika.
Mu gihe mu Burundi barimo basimbura ibiti by'ikawa bishaje, abahinzi b'umuceri mu kibaya cya Bugarama mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda bo bafite ikibazo cy'inyongera musaruro. Umusaruro ushobora kugabanuka cyane muri iki gihembwe. Umunyamakuru wacu Themistocles Mutijima araduye inkuru irambuye.
Umuceri wabaye umuhondo kuko warugeza igihe cyo gucanura, bisaba agafumbire kitwayire ko gushiramo kugira ngo umuceri ucanure. Ifumbire ntayo tugenda kuba
umwe muri abo bahinzi b'umuceri bo mu Bugarama ho mu karere ka Rusizi aragaruka ku kibazo cyo kubura inyongera musaruro gikomeje gutuma icyo gihingwa cyangirika. Ubusanzwe abahinzi bahabwa ifumbire na leta binyuze muri gahunda ya nkunganire muhinzi, ubwishyu bwayo bakazabukatwa ku musaruro bazagemura ku nganda zitunganya umuceri nyuma yo gusarura. Iyo bahawe muri iki gihembwe ariko ubu yababanye nkeya, ndetse bafite impungenge ko umusaruro uzagabanuka bikabije.
Umusaruro ntawo kabisa, abantu bose barahombye. Hari n'abari kubagara bwa mbere, hari n'abari kubagara bwa kabiri. Ukareba wa unduhinze nyuma, wewe bana yanjye azatahape. Nibatukorere ubuvugizi n'ukuri ifumbire iboneke.
Abo bahinzi baravuga ko nyirabayazana wo gukenera ifumbire irenze iyo bari basanzwe bakoresha ari imihindagurikire y'ibihe aho mu kibaya.
Ikibazo twagize muri isezi turi kubagara ubu, izuba ryabaye ryinshi, ribaye ryinshi rero ifumbire itubana nkeye. Cyane nk'iyi sezi turi kubagara kubera hari mu kinyine twayiteye mu kwa munana. Izuba zikino ryabaye ryinshi, no hari n'igihe cyabayeho izuba riva no mu gihe kitari ryacyo. Ifumbire wayishyiramo igakawuka, bivamo n'amazi akaba make.
Abo bavuga ko icyo kibazo cy'inyongera musaruro bakigejeje ku bashinzwe gukurikirana ibikorwa by'ubuhinzi mu mirenge batuyemo, ariko ntibakibonera igisubizo. Bityo bamwe muri bo barisanga bashakira ifumbire ku bacuruzi basanzwe, kandi ahanaho ikiguzi cyayo cyikubye hafi inshuro ebyiri, ku buryo n'ubundi bijyanye n'igiciro umuhinzi ahabwa ku muceri uyihaguze yisanga mu gihombo.
Twanagiye mu nama hariya gukora umuganda hariya, icyo kibazo twagihaye agronome, baravuga ngo kukare babahakaniye ko nta yindi fumbire bakohereza ngo ntayo yarabuze. Nuba ufite uburyo azigurira nyine ku mucuruzi wayidepye.
Tugenda ku bantu babashije kuba bayifite, nabwo ngo ni 650. Ubwo rero ukazareba nyine ukabona n'igiciro bashizeho, ukabona amafaranga ntayo wakuramo.
Icyakora inzego z'ubutegetsi muri Rusizi ziravuga ko zigiye gukorana n'ababishinzwe kugira ngo umuti w'icyo kibazo cy'inyongera musaruro uboneke vuba.
Niba umuceri ukiri aho ushobora gushyirwamo indi fumbire, ahangaha twakora ubuvugizi kugira ngo niba bakiraho bashobora kuba bayishyiramo iboneke. Kuko umuceri ari stade ubugezeho, ukaba washyizemo ifumbire ntacyo byamara, ariko hakaba na stade ku bushobora kubivura. Rero turaza gukorana n'ababishinzwe kugira ngo turebe niba ikibazo uko gihari, uko giteye, n'inzira twagikemuramo dufatanyije na RAB. Kuko buriya RAB dufite umukozi wayihoraho hano, afatanya na agronome w'akarere na agronome w'umurenge. Turaza buriya gukora mu buryo bwihuta turebe igisubizo dushobora kuba twatanga.
Uwo ni Bwana Kayumba Ephrem uyobora akarere ka Rusizi mu Burengerazuba bw'u Rwanda. Ikibaya cya Bugarama gihingwaho umuceri ku buso bwa hegitari zirenga 1,300, kikaba gikorerwamo n'abahinzi bibumbiye mu makoperative. Ihuriro ry'ayo makoperative rigaragaza ko mu gihembwe gishize bari babonye umusaruro ungana na toni zirenga 2,750. Nyamara kuri ubu nta cyizere na gito cyo kongera kuwugezaho bitewe no kubura inyongera musaruro. Themistocles Mutijima, Ijwi rya Amerika mu Burengerazuba bw'u Rwanda.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,675, na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Naho muri aka kanya nyine kugera saa mbiri y'ijoro, murimo muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Burundi, si décennies de suffrage universel, quel bilan? nukuvuga Uburundi bwageze kuki muri imyaka 60 ishize butangiye gukora amatora. Ni igitabo cyanditswe na Jean-Marie Sindayigaya. Sindayigaya yari umutumire mu kiganiro muri Isangana mugenzi wacu Frederic Nkundikije aratangira avuga icyamuteye kwandika iki gitabo.
Ibiri muri iki gitabo umuntu yobicagagura ngabona banza kuramutsa abanywanyi bakurikira ikiganiro muri Isanga abo bari hose aba mu gihugu mu Burundi cyangwa ahandi. Nani mu majambo avunaguye iki gitabo ngiye nacanditse kuko kuva amatora ya mbere aba y'abashinga amateka nk'uko wabishyiye ku mayange mu 61 tariki 18 za Nyakanga kwezi kw'icyenda nari mfise imyaka 5 mugabo uko mbibona ndakibuka ibitari bike ndakibuka na byinshi uko hari ibintu by'amakuba umwana burya arabyumva bikamujamwo ntabyibagira ndakurikira andi matora uko azaraza niko naba nanjye ndiko ndakura mugambo hari ibintu bigenda biguma bigaruka uravye imbere y'amatora sanga hariho ingorane mu matora ingorane ahavuye akaduka izindi hanyuma igihe amatora agarutse ntakibaza tubuho abarundi barasubiye barateye imbere mu mitwe barabonye ibyigwa mu byo baciyemo bya bindi ukabona umenga jewe biragaruka niho je nayibwira rero ni reka nsubiremo ndabe muri ibyo bihe by'amatora yuko ibyo nishyizemo ari byo kwibiza by'amakuba byama bigaruka kubona byama bigaruka mbonye ko byama bigaruka naho mbaze none biterwa n'iki biterwa n'iki none nta mutu ariko byama bigaruka amatora amaze kuba kangahe uhere ku 61 tugeze ku 2020 tugashyikira 2020 no guharura amatora abatuye abamaze gutora kaba ari kenshi none kwami ivyo bigaruka umuti nta uhari niho mvuga nti reka ndabisho je no tora nterera hanyuma ngashyikiriza abandi bakashobora kubisoma nabo bagaterera abandi hari n'abandi babyiyumvira se cyenye ndabyiyumvira hanyuma abantu bakazushira hamwe kugira ngo bagire batura umuti w'izo ngorane z'amazi ijyana n'amatora cyane amatora ni mabi cyane ntakwiye kubavugwa mu rundi cyane n'abarundi bayifatamo nabi nibyo nshyira muri icyo gitabo n'intererano nshyiramo kuko ibyo byose urumva sino bangu kimeze gutye kiya kimeze kujya ni birebire.
None abahinga muyaga abahinga bamaze gusoma ibyo bitabo byawe babona ko umuzi w'ingorane uri he?
Umuzi w'ingorane nka bose barabizi barabyemera umuzi w'ingorane irimo ko amatora abayajamo abenshi babona ko ngiye koronga ibibanza bigeranya amatungo ntibamenye uko gutorwa utorwa n'aba utowe n'abanyagihugu no kuvuga icambere na mbere ni ineza abanyagihugu gusa amatungo yo n'ineza y'abanyagihugu igasigura gute ko igihe ukenewe kugumubona yuko ufise ubikura mu myongo kumiduga kandi agumye duga kuva urundi bwikukira no mu gitabo ndabishyirayo abanyagihugu nabo badateye imbere ucyo bibwira ko ari ingorane kuko cumera nk'umusuma ni nk'umuntu yo gutuma kuragira inka ukayikamira mu ishyamba hanyuma ukayizana atacu nawe asigara akama ari wenyine inka ku isanzwe uri umwongerero yashyikiriza ugakama nyine inka akaba ari wavuga ati reka ndaguhembe wicare hajya ndakugabaniza amata si woheza kwiya.
Ivyo bibazo mushikirije vyo kurondera ibibanza eka vyo kwegeranya amatungo ni bibazo vyagiye birakurikirana ku ntwaro zose zahaciye mu Burundi. None abanyapolitike nta numwe ateba akahakurikirwa kugira ngo nabo banyagihugu bashobore gutera imbere uko kwegeranya amatungo bigabanuke.
Ingorane kuko abo abitaye neza y'igihugu batevye bakizira uwo batagandaguye nawe baramukumiriye ntiyavugwa hari nk'abantu barwaniye ineza y'Uburundi batigeze bavugwa cyane kandi bari abantu b'indaranga byari abantu bakomeye mugabo bazimanganya izina batishwe mugabo akazimangana abatuzi nabo rero babiziza bakabagandagura tuhereye kuri Rwagasore agitangura gutwara baramugandaguye igihe nyene hataragera ayandi matora ngenda ndumwe nawe nyene namushikira ngo aje wambere toilet baramugandagura nta myaka 5 hezi birabandanya aho rero harabo bari kumwe batishwe mugaba batotejwe barabantu bakunda igihugu amazina ariho ni si make ntihagira uburaza ngo bose mu Burundi bamye arabasuma yo bayihenze nuko abasuma ari abantu babona nibo bibite imbere mugabo harabantu bagize bakuri igihugu bazimye mu nzego bya politiki batavuzwe cyane kuri kwa gasore hawitwa Tadesigi umunsi niwatoye inama nshinga mateka ya mbere niwe kwa gasore bajanye i Dar es Salaam kuraba Nyerere imbere y'ukuyikukira kugira ngo bashinge umwumvikano na Nyerere yingena bazofashanya mu kongo bumwe sinojya kuri birebire uwo yagiye yapfuye ya ngo yamubukene ari umuntu yakunda igihugu nukuvuga rero baba hari abahutu aba batutsi abantu bapfunze igihugu uwo gati uwo tapfuye yarazimanganye mu ati ntavugwe akagwa mu bukene tukabandanije harakuri mu nyuma twarabonye ibyashitse n'icyo ndadaye kwa gasore nta kwezi yatwaye ya ileta yiwe ngindi bagataje yagiye itariki 2022 cyangwa 2023 za nyakanga 2061 13 bari bamuganda gurumba nta kwezi nane ndwe zine yatukuriye bitatu niza bari nyinshi zitatu yaraganda ku n'icyo ndadaye nawe amezi atatu murumva rero mugabo n'icyo ndadaye rabuze mi abagwaniye igihugu bagendanye na dadaye siwe wenyine ni benshi kose
Sindaga muri cyo gitabo cyawe hariho inyishu zizo ngorane zose hariho ikintu abanyapolitike bakora urwaruka gukora ika n'abanyagihugu bakora kugira ngo iyo nzira y'ukwama bashire imbere ya marongo canke batunganya amatora tameze neza canke batumvikanye ko ika canke ba abo bayahakana amatora aheze hari ikintu cokorwa kugira ngo iyo nzira imaze imyaka irenga 63 bayihebe batangura inzira nziza yotuma haba amatora atunganijwe neza bose bemera eka hakaba n'iterambere ry'igihugu
iyo kubisanzwe ndiko nange ibyiyumviro se ngiyekiriza ngira ko nk'umuryango gisahira niko bavuga mu kirundi tubiravye nk'uko ndabishora mu gitabo byarantwaye umwanya kubirondera aho bagasara bwandaguriwe ba Burundi bwari kuki abategetsi nka bose benshi batangura kwiruka kwironderera mahera imishahari iteye ubwoba ndashyira gukora n'ibitigiri abantu ntibabizi ibyo amaketa akuranwa aho baheje gushikirizwa intahe y'igihugu aho kwibuka kubanza ingene bwo kubaka igihugu birutse mu maronko ibyo ntibyigeze bihagarara niho mvuga nti guhera ngaho igihugu cy'u Burundi nsubiye inyuma icyo gihe abantu bakomeye mu Burundi bagera mu miduga y'Abanyamerika amantuze oya kadiaka yari y'umwami yari ubwoko bwinshi Abanyamerika nta buduga butonye bagenderamo nk'uko umuntu abibujumbura usanga bagera mu Dubai duki bagera mu miduga ikomakomeye iva muri Amerika abantu babategetse naye yari izimbye muga kuri bo ntiyari izimbye ko bahembwa amahera ateye ubwoba n'abanyabore batahembwa banganya ibibanza nicyo cyari giteye isoni niyo mvuga nti cya mbere na mbere ni ukugabanya ayo maronko abategeka bigarurira kuko ntibisigurika yuko umutegetsi wo muri Afurika aba mu Burundi mu Rwanda muri ibihugu by'ishyiramo ryo mu buseruko hehe usanga amaronko akura mu politiki atuho bisa n'ay'abanyaburaya kandi bo bari mu bihugu bitunze womengo nibyo bihugu bitunze ingene begeranya amaronko ibyo ntibisigurika
reka tubanze duhe ijambo abanywanyi radio ijwi rya Amerika cika reka duhe ijambo Joel mwiriwe neza muri hehe Joel
ndi muri
Malawi irindi zina ninde
ndagijimana
urafite ibibazo urafite icyo umubiri duka ku ijambo
murakoze cyane cyambere no tangura kuvuga nuko noshimira uwo muntu yacu gitabo kuko mu bisanzwe yatubwiye kazoza nka twebwe turi abana tugeze tumenya kandi kazo kwamaho wari wese azoba kinjyana kizoza inyuma yacu gito kwama kimenya amabi yabaye mu Burundi kugira amakosa yabaye ntabwo ntazasubire kuba kisa nuko icyo gitabo chokani kwa yobisha muri gikiruni kwa nguo rudi na bantu benshi kuko abarundi bose bamenye amabi yabaye amafuti yabaye umuntu nikazoza kacu ntazasubire kuba rakoze
murakoze Joel reka duhe ijambo Toma mwiriwe neza
ego mwiriwe neza
muri hega Toma
ndi mu gisagara cha Bujumbura
ni ya kandi kazina ninde
ndayishimiye
duka ku ijambo kibazo cimvira
ego je muri make nagomba kumutera intege uwo mutama kuko yarakoze cyiyumviro cyiyumvirwa nabake muri kahise ku Burundi kuko genda araba ari abantu uhura ibintu bafata yuko abarundi muri make atabwenge kumbure benshi bafise bwo bw'ubumenyi bwe ubwenge bwo mu mashuri bakababesha ngo kahise kagenze ku ye narakunze kwiga hari igitabo nashoboye gusoma kiranyereka intwaro zose zagiye zibaho nta ntwaro yigeze iburamwo umushikiranganji w'umuhutu cyangwa umushikiranganji w'umututsi ariko uri kuraraba yaraba mu bwo bushikiranganji ugahura ubwoko bwiwe burashobora kubangamirwa n'ubwo butegetsi ugahura ntavuga uno munsi gushika n'uno munsi hariho abavuga ngo ubwo ubutegetsi burimwo abantu b'ubwoko bwose ugacura bwa butegetsi burashobora guhohotera umuntu wo mu bwoko bwawe ntushobore kumukingira
urakoze ndashimiye Toma reka duhe ijambo Sindagayo Jean-Marie agira icyo avuze kubyashikirijwe na Joel Ndagijimana nawe wenyine Toma
Joel ari muri Malawi Ndagijimana yavuze ati yabanje kushima nawe nyine ndamushimiye uko ashimye no kuvuga ibyo byiyumviro nawe nyine arabifise biri muri we abifise ku muzirikanye simvuze ibintu atarazi arafise ku muzirikanye kugishyira mu Kirundi ndibaza yuko twandikiranira umenga teguye ikiganiro narabandikiye yuko munikije rwose nabandikiye ko umenga mfise umugambi kugishyira mu Kirundi
yego nibyo
nabandikiye ko mfise umugambi wo kugishyira mu Kirundi kuko nshyize mu Kirundi mugaho rero nzoheza sigure neza sigure n'abakiri bato nshyire mu majyamba bifasha abakiri bato kugira ngo ntibabone ibintu ngo babone amamuko yabyo ibyo nibisanzwe nzogira uko nshoboye kugira ngo kijye mu Kirundi kuko nirwo rurimi rw'abarundi ndetse igitabo cya bwa mbere sinacyandikiye abanyamahanga cyangwa abazungu sinacyandikiye abashinwa nacyanditse ngo gisomwe bwa mbere na mbere n'abarundi aba ariwe tubanza guteranya ibyiyumviro nicyo nanditse ku biganiro bya Arusha Sagada Arusha nacyo nyine naracyanditse mu Kirundi icyo gitabo rero mu Kirundi cyerekeye ibiganiro bya Arusha nacyo nyine nzogerageza nzongoreshe ubuhinga ngurukana bumenyi abagikeneye badushaka kukironka bashaka kugisoma biciye kuri ubuhinga ngurukana bumenyi cyoco nta n'uzonida kukiriha kuko nuzeye simbona igihe icyorinda norira kukigurisha ndonubaza se ibyo bitungisha umuntu kwandika igitabo usohora ibyiyumviro hanyuma Toma nawe ndibaza yuko ata kibazo yabagije yanyunganiye kandi ibyiyumviro yavuze birarashi aravuga ati umuntu agiye ku butegetsi nta leta itigeze ibamwo umuhutu cyangwa ibe iburamwo umuhutu cyangwa iburemwo umututsi mugara baguha ikibanza atacyo kivuze hanyuma atacyo kivuze yaba atacyo kivuze bose ntibabiruka aho ndihenze nta kibanza atacyo kivuze kuko hariho n'umuntu yari akomeye muri politiki kera abo tunganya imyaka cyangwa abayindusha baracyamwibuka yari umuminisitiri akomeye kera ku ntwaro ya Micombero yavuga ati nta bushikiranganji bwa buto bwo kuvuga kugaya atahubwo n'abashikiranganji usanga hari abashikiranganji bato atacyo bamaze nta bushikiranganji buto n'umushikiranganji ushobora kuba muto mugabo rero icyumviro ciwe ndagishigiye gikiye n'ibyo
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda uyu rero yari Jean-Marie Sindayigaya yaganiraga na Frederic Nkundikije n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Sanga ku gitabo yanditse mu Gifaransa Burundi si décennie de suffrage universel quel bilan umuntu wagiranije yavuga ati Uburundi bwageze kuki muri imyaka 60 ishize butangiye gukora amatora nk'uko rero mubyumvise arashaka no kuzacyandika mu Kirundi iki kiganiro muri Sanga nejo saa 12 muzagikurikira kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika hagataho ariko igihe cyose mushobora kugisanga no ku rubuga rwa internet wazitatu@radioyacu.com mu gice cya muri Sanga Bibutse nanone yuko abarundi 26 barimo abagore bane bafungiye ku mupaka ku ruhande rwa Uganda birukanwe na Kenya ibakeka amababa kubera ko bari bashatse kwinjira ari ikivundi bose icyarimwe ari igikundi bavuga rero bati aba bantu ntabwo twabizera cyane reka tube tubigijeyo babasubiza muri Uganda. Na hanga harira makuru ahumurije ndabashimiye cyane murakarama.